Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabaramukije, ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha.
Leta ya Kigo ubu mu minsi iri imbere mu kwezi ikibazo cya Belestade kizaba gihinze.
Uyu ni Fredy Mbonima, umukuru w'igisagara cya Bujumbura, avuga ku kibazo cy'umuyagankuba mu Burundi ko kigiye gutorerwa inyishu vuba. Mu kanya gato mu makuru twabateguriye, mugume ku maradiyo yanyu. Abantu bakora ubuzi bukenera umuyaga nkuba n'urucuruzwa ruto ruto bavuga ko bakora bahomba. Bamwe mu baganire n'Ijwi rya Amerika bemeza ko nk'uwahora atahana ibihumbi icumi ku munsi ubu ageze ku mahera nk'ibihumbi bibiri gusa. Hari n'abavuga ko ubu batagishobora kuja kuramutsa imiryango yabo basize mu ntara zo hagati mu gihugu. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura asigura ko mu kiringo cy'ukwezi iki kibazo kizoba cyatorewe umuti. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ahasi mu ruganda cyangwa ihinguriro ni urwamo rw'imoteri itanga umuriro ikoresheje igitoro, haba ku murango cyangwa mu ijoro mu bibanza bitari bike mu gisagara cya Bujumbura biba bimeze gutya. Abakora imyuga itandukanye bikora kuri bene izo moteri kubera ubukene bw'umuyagankuba. Abatazifite nabo akazi gaca gahagarara. Akarorero na k'uyu mugabo twasanze aryamye nk'igihe cy'isaha zitandatu z'umurango mu kibanza batenderamo imbaho muri karitsiye ya Jabe hagati mu gisagara.
Mu gisanzwe usanze ndyamye kuko twe turonka akazi hari umucano. Ata mucanwa nta kazi turonka. Nka twebwe dukora ngaha mu mbaho. Iyo umucanwa cyawe hari nta rubaho duterura ngo dushire mu mashini. Ntibikunda. Cyatugomba turyamye kunye basi. Ewana. Icyo twifuza ni mwibure yibure tukaronka nk'imundwe tukaronka gatatu cyanke kane byo pfuma.
Bona bagenzi be bemeza kuba akora bahomba.
Guhomba ngira ku munsi urumva nk'umuntu yokoze nk'imbaho nk'igihumbi uco usanga nk'imijoro mukoze nk'amajana nk'atatu gusa.
Umuntu ari kuba amaze gukora nk'imbaho nk'amajana nk'atatu kibura atanu.
Ubona.
Ubu kuva mu gatondo urabona ndi cyane nta kazi ndiko ndakora. Ni inzara nyene. Ntakoze sinjye.
Ahora nduga nko mezi nkane cyangwa atanu. Ubu unye ndakwizije hafi amezi atandatu ndwi. Kare umuriro uhora wirirwamo wabura basi ntibabura n'igihumbi cy'ibiharage. Ubu unye uririrwa inzara umugenzi akakugurana cyangwa atakuguranye ukarara inzara nta kundi uba ukibigenza kubera ugiye kwibanaho baguca amaboko.
Bamwe bashima guhindura akazi kubera ikenera ry'umuyaga nkuba. Ubu yahisemo gusiga irangi imbaho kuko imashini yakoresha yicaye.
Iyo ubuzima bwa se umuntu ashaje mu Burundi tuba turakora ibyo tubona dukoresha amaboko kubera atamuriro ubu tuba dufise ngo tuko twaza mu mashini. Ruhombo ni uko nari buronkera zikwiye niyo twahora turonka mbere umuriro gihari. Twarashobora kuronka nk'ibihumbi icumi mugabo ubunye na bibiri zo kurya umuntu azipfuza.
Saba sena n'abakati imbaho gusa babangamiwe n'ikena ry'umuyaga nkuba n'abafite za siberi n'amasokeretariya niko kuko.
Tumaze kugira ikibazo cy'amatara twariyorganije ingene dushobora kuronka nka gurupe. Gurupe nawe tuyironse ikibazo cy'igitoro gusa cyinjiramo. Bica bitugora ko kuronka igitoro ntibyoroshe birakuziba. Kwa ntigiye nk'iri ryo dushika ku bihumbi bitandatu. Uruhombo tuhagirira ni runini biratugora kuriha abakozi n'ukubwira turiha amazu y'abandi tuba dupanze.
Eka n'abacuruza amata nabo nyene ntiborohewe.
Bwa mbere na mbere abona n'abakiriye ubwabo bamaze kubona yuko atamatara ahari usanga batwitaho neza cyane baca basubira inyuma. Kumbure ntibirirwe baranatonda bazi bati nini twagenda aho hantu kuraba amata kumbure yapfuye. Ibintu byarahindutse cyane rwose kuko kare umuntu yarashobora kudandaza nk'ilitiro ijana n'itanu cyangwa izirenga ariko ubu bivanye n'ukuntu n'abahora baturangura kumbure bagenda ku detaya ku tubido duto duto bubace babivamo bivanye n'uko nabo nyene aho bayajana atamatara baba bafise. Ubuye na matamaki ya gosiru wa shura kusanga ni litro na mirongo itano tida hezwe kukurumvura nwesha vzo njene na huo njena bakiri wanza kubize tukabili kaneza yuko wagirage tukia ranju karonde la matayo wa agirage za kuwa kanya uke uki.
Abandi nabo nk'uyu musore akora umwuga w'ukumwa atangazwa n'iminsi amaze atabona amatara.
Ikibazo cy'amatara kirateye isoni ku buryo mu gisagara kizima gisagara kibigwa n'amatara nta kuntu uhoca urwitwa igisagara atan'amatara yaka. Urumva se ikibazo cy'igisagara kiba gishaje gute atamatara kirimwo biragoye gutahura. Bana umunsi wose kuva mu kwa mbere nta matara dufise. Ahubwo bingenza ahantu y'abavyo nkora mbana yakoze n'abandi bose bakaronka.
Hari n'ikindi kibabaza abanyabujumbura.
Icyo twa kwifuza n'ukoreje idezo yo guha amatara. Tukaba tuzi ko tuyirirwana, tukaba tuzi ku murango wose amatara turayagira cyane nawe tukumurango ntayo tugira ko mwijoro tukaba tuyafite apana kujya bayaduha n'igihe bayaduha kamera nka 5 minute cyangwa 10 minute agacagenda ubu na 20 dashobora kugira bakayaduha nka 10 minute amatara yashasubira kugenda
yabyo kunda bakaraho kuno bagerageza bashobora baraduha bakagira amatara yashaje hajya bavuga ati saa 9 araza agacagenda saa 3 tukabimenya
ingaruka mbi kandi zibonekeza ku baguzi
nk'ubu nanjye ukereye aka boîte y'email ka petite sere normalement matwara turi hamajanane ariko kwera ariko bakoresha groupe électrogène bace bambira ko ntegeza gutanga inoti y'igihumbi
nkiyo turiko dukoresha nk'amatara ku munota tugira 20 ariko kubera ari groupe ku munota dica tugira 30 nuko bidasatisfeza babwiye amuri bari havuga wo gucana gucya ariko ikibazo cy'amatara kiraduhanda
umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredimbo Nimpa arahumuriza kwikena ry'umuyaga nkuba rizoba ryaheze mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa yayivugiye mu nama y'umutekano aherutse kugirana n'abanyagihugu bo mu raruko bwa Bujumbura
nagira ngo gicare cy'igezo ndabikumirana leta yagize akigo ubu mu minsi imbere mu kwezi ikibazo cya Versace kizaba gihetse bisigura yuko ibibazo twabize no kubera ibihe byahindutse ingomero ntizuzura ariko uku kwezi gutangura kuraherana n'ibya Versace atabigoranye kugira abanyagisagara bose baronke umucanwa abadandaza amata bashobore kuyadandaza abasudira basudiye ku mugoroba umucanwa uboneke
ikena ry'umuyaga nkuba ribonekeza kandi mu ntara zimwe zimwe zo hagati mu gihugu rikaba ryatumye ibiciro by'ibicuruzwa bimwe bimwe biduga kuva mu mwaka w'1986 1986 nta rugomero rutanga umuyaga nkuba na rumwe rurasubira kubakwa mu Burundi mu gihe abawukenera badasiba kwiyongera n'ibisagara bikabandanya kubakwa ku munsi ku munsi. Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Uruhagarara
nahumiwe mbega mana yanjye ibintu tuzobikuraga twimbere
kwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese
banirumveko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba tumeje ibintu byahangare tubone jongera nisinye
abanje bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo gukunda ruruta byose ibyo ukuri umusereko nanjye nkaho umurengero mafu
niki kina muri kiri kuri kwijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage n'abandi
Radio ya Amerika isanganiro Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda tubivutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM Kigali 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya bose 88 n'ibice 3 FM Tuba mu Burundi dukubitire muri Arusha muri Tanzania bamwe mu bashinga amateka b'abarundi n'abanyarwanda bahora mu nama ashinga amateka y'uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko bavuga ko bababajwe no kuba bararangije ikiringo cabo badatoreye umuti ikibazo kiri hagati y'imipaka y'ivyo bihugu bibiri bahamagarira abashasha bazobasubirira gushira imbere icyo kibazo ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Jewe ndumva nezerewe shimishijwe nuko nagerageje gukora uko nshoboye
Uwo ni umunyarwandakazi Odette Nyiramirimo yahura n'umushinga mateka w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ibiringo bibiri by'imyaka 10 arashima ko yaranguye iby'igihugu camutumye
Ni ntaha mu Rwanda nzakora indi mirimo imirimo irahari si yibura kandi ndabona ntarasaza kuburyo navuga ngo ngiye kwicara
mugenzi w'abava mu gihugu kimwe James Ndahiro yaramaze imyaka 9 aserukira umugwi w'abagendana b'umuga iruhande ryo gushima ku ntererano yatanze nk'umushinga amateka avuga ko haragahaze kubona ico kiringo kirangije hakivugwa amatati ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi
ibihugu byasinye amategeko ashyiraho isoko rusange kugira urujya n'uruza rw'ibintu urujya n'uruza rw'abantu ni ukuvuga ngo turakingura imiryango kugira ngo abantu bashyire bizane bakorera aho bashoboye bacururiza aho bashaka utwo dutotsi n'izo mbagamizi bacyahari hirya no hino hari utubazo twinshi abaturage bagenda batwereka
na Emmanuel Nengo umurundi yaburatsarukira ubwoko bw'abatwa arafise umwitwarariko w'imigenderanire itifashe neza hagati y'igihugu ciwe no Rwanda bompi bifuza ko abazo bakorera mu ngata bwo kwihutira gutorera umuti ico kibazo
buguma babikorera ko bakabikurikirana bagatanga inyishu zitomoye kugira ngo abantu za bene igihugu borohegwe bashobore kubandanya ibikorwa byabo atangorana ngati y'u Rwanda n'uburundi kugeza ubu icyo kibazo kirazwi na cyane cyane nka bene igihugu bakeneye gukora ibikorwa byabo niho twobona inyungu iyo nyakuri yinjira y'u Burundi mwa kano karere tworohegwa iyo uje ahantu ukagaruka atangorana nubwo utuntu twabona imbaro twufise ugiye kudandaza urashobora kuba ukeneye kuba aho hakurya iyo muhira ariho ubona ko bikoroheye isoko ishobe ku nyaruka cyanke nawe bivyiye gukurayo warukeneye kuza gushira mu gihugu iwanyu cyanke umutahe nawe umaze kuko arabo uvuga ati ntangwe itundu tuhanje hari ya hakurya nkatanga amatagisi nkabishikana hano umuntu uze mu gihugu iwacu ibitari bihari biradufasha ni nacyo gituma bavuga ati nukohereza uruza n'uruza niyo nyungu bufise
irwanda yabo Martin Duwimana umurundi ashimye imana ko arangije kirengo ciwe akiri muzima kuko hari byinshi byari kumuhitana nkuko avyemeza ubugeze kubicegera mbere cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2015 Uburundi bwamurungitse bwarashatse kumuhamagaza atararangiza ikiringo we na bagenzi we bane ariko biranka bazira ko badashigikiye umugambi wo gusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza
ariko igikuru nuko ndi muzima kandi mu nyuma y'iyi myaka 5 maze ngaha Imana ikintije ubuzima izompa ibyo nkora inyuma yae yara hariho kazoza keza ni nkuko imbere y'uko nza muri yara nari mfise ibyo nkora rero nahigiye ibintu bitari bike narabaye mu Nyafrika wo mu buseruko gusumba uko nahora cabaye kibanza cyo gutanga no kuronka gukora ku bintu by'inkora mutima kuri ibihugu bya Afrika yo mu buseruko
Jamari Muhigwa n'ubundi murundi wewe yaragize amahigwe yo gusubira gutogwa kugira ngo azogaruke mu kirengo gikurikira uwo nta n'umwaka umwe yari bwamare muri yo nama nshingamateka kuko yasubiriye umufasoni Afsa Mosi yiciwe Bujumbura mu mwaka uheze avuga ko afite icazoshimangira ni itegeko ryasubijwe inyuma ryasaba ko ibihugu bitatu bishobora gukorana bigafata ingengo naho ibindi bitoba byitabye ibikorwa
tuzokwicara kugira ngo tugihagararire n'inguvu zacu zose ni ngombwa ngo buri gihugu kibe gihari kandi kibe gisorokiwe bikwiye
ntibiramenyekana aho abazosubirira abashinga amateka mu kiringo gikurikira bazotangura ibikorwa byatumwe nuko igihugu ca Kenya kitaraheza gutora abagiserukira ikindi nuko hari abashingwa manza bitwaye muri sentare y'uwo muryango kubera abazoserukira igihugu ca Sudani yepfo bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kandi bategereza gutorwa n'inama nshinga amateka teka y'ico gihugu bya Clave ni inkuru yarusha kubwijwe ya Amerika
Chuti zizwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza mutegurirwa na Studio Ijambo.
Amakuru make imina beguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
Wumviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima ndabahaye ikaze bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere kazoza. Muri baza muti mbega uno munsi Ntorere kazoza tugiye kuyaga ibiki? Inyishu ni mukanyide.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Hari ku 28 Nyandagaro mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha Abarundi atewe igikumu yarusha muri Tanzania. N'umunsi dushinde kugaruka kurabira hamwe amasezerano y'Arusha icyo yamariye Abarundi, turarabira hamwe kandi nimba hari akanenge uno munsi tuyanegura canke nimba yo bakenewe uno munsi canke atagikenewe, abatumire tubirabira hamwe ni babiri. Pateri Habimana n'umukuru w'umugambwe FNL iragirya gahutu n'umutumire muri kino kiganiro. Ndakure mukici.
Ndabara mukije nyakubaha Jero.
Sango muri kino kiganiro.
Urakoze cyane kuko mwari mwaraduhaye akato mugabo kuri ntugutsindwe.
Urakoze. Ubu ni mutumire ni Honorable Phineas Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sawanya Frodif. Honorable mwaramutse.
Amahoro neza.
Sango muri kino kiganiro.
Ego nacyo turabashimiye kandi turaramukije n'abarundi n'abandi mu bindi bigo ariko batwumviriza.
Murakoze. Reka nsemperi wawe nyene. Uno munsi twovuga ko Arusha yamaziki mu majambo make.
Amasezerano ya Arusha n'amasezerano yakoze ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Bimwe bimwe twoshobora kuvuga ni nkuko Arusha yagarukanye umwizero hagati y'Abarundi. Abarundi bari bamaze igihe bari mu njyane za moko, mu njyane za politike, mu njyane z'intara. Arusha yatumye ibyo bintu bihava, abantu basubira kuba kubona ko ari Burundi bose. Arusha yaratumye inzego z'umutekano zitunganya gushasha aho bavuga ubwa mbere ko zari inzego ziharijwemo ubwoko bw'abatutsi, ariko Arusha yatumye habaho 50% ku bahutu na 50% ku batutsi, aho ni mu gisirikare, mu gipolisi no mu nze no bajejwe iperereza. Arusha yaratumye Burundi busubira kwizegwa. Mwibuke bwizego n'amakungu, mwibuke aho twa Burundi inyuma Arusha bwarahebewe amadeni atari make, amadeni Burundi bwari bufise bake bavuga ati aba bantu ko bagiye ku nzira nziza y'ukumvikana n'amadeni bari batwatwafite bari badufitiye turayahebye. Arusha yaratumye habaho isabikanya y'ubutegetsi ahano bivuga kuko biciye matora, kuko urabiziga ntundi ingene zipangwa, ntabahutu batanu bakurikirana, ntabagabo batanu bakurikirana, ntabahutu batatu bakurikirana, ntabategurwa n'abakenyezi mu bantu bane ba mbere. Ibyo byose byavuye iyo Arusha kugira ngo Abarundi basubire kubona kuko bose bafite icyo bamara mu gihugu. Arusha yaratumye hatunganywa imigambi mikuru yo kugwanya ubukene ahantu butanga karorero kimwe twita CSLP 1 na 2, tukavuga na cyane wa mugambi w'igihugu kugwa strategie nationale de bonne gouvernance, mugambi mukuru w'igihugu intwari bereye. Ibyo byose rero kuri jewe mbona ati byari ibintu byiza cyane Arusha yari yatuzaniye. Uretse ko turi ko turabona muri kino gihe tuko turasubira inyuma, ariko Arusha mu ntumbero yayo tubona ko cyari ikintu kiza cyane cyagifitanye umwizero mu Barundi, kandi ari ikintu twobana dufatira ko
cyari turaza kugaruka ko kumbure turabe ibyo bintu giruti byasubiye inyuma. Ariko mbanze mpindukire kwa Pasteur Habimana, aravuze Arusha icyo yamaze, kumbure nawe Pasteur Habimana uremeza ko Arusha hari ibyo yamaze.
Arusha tuyifata ko ibintu bibiri. Icyo yamaze cyambere nuko nkuko mugenzi yabivuze aho gose je turi kumwe, nuko yatumye umuja w'ibinje na bitanu yitwa umuhutu, umwana w'umuhutu aduga agashika ku meza akicarana na shebuja umututsi ibinje na bitanu, bakicara bakaganira bagafunga ijambo rimwe Iryo jambo bafunze nuko no munsi muri gihugu cy'u Burundi abahutu abatutsi n'abatwa baranywanye. Naho harabagenda bavuga ngo mama genocide mama ibiki arushe yarafaje kuri icyo kintu kuko nta mututsi yisha coba kucyavuga nta muhutu nta mutwa
utyarushe yakuyubuja
kuko yarafashije kugira ngo muhutu nawe yivuze aje aho hose yavuze muse kwa hazi mubiti mugisoda mubiki
mutambere
icyakabiri arusha yafashije gihambaye nuko mu byavuyeyo havuyeyo severe na itarakora
irakora
havayo oya umugabo w'imushimo mushimira kukikoga heje kurangura ntugashimira umuntu agitangura igikogwa gusa hari hamategeko bazogendera ko turayazi bazo yarangura kuriya urabyumva yuko severe nzoyemera ari uko jewe nagwanye nafashe kigwanisho kuko narenganijwe legitime defense nki defender nabuze gitabara numunsi uri izina bazotwicara hamwe nabo twagwanya anshatse kuvuga ibintu bibiri saba tusi twagwanye n'umwana w'umututsi kuko yaturengana saba hutu bagwanye hagwanye oya ntabwo abahutu bose bafashe ibigwanisho ngo baje ku rugamba mugabo byarabashegese bose bakabona yuko ibyari bihari bitagenda neza urero severe kugira ngo umbwire uti yakoze neza nuko legitime defense
severe wa mugwe gushira habona ukuri
no uzosha hamwe ukuri ati nyamara aba bari bararenganijwe bafashe ibigwanisho arusha imaze kubahuza barabona bicana ku meza isentebe iri kuyakora urabona
uyu mugwi w'igihugu jeje gutatura matati
y'amakuru yego urabona ibyo maze kurangura navuze umwe buri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa uno munsi nta wanjye wangura Jerome urumututsi ndumuhutu wabo niko twaramukanje ngaha ati pasteur wa muhutu we nangati wa mututsi we icyo ni cyavugwa icyo nicyo kiduhesha agateka imbere y'isi uri mugufi ndi muremure uri inzobe ndirabura ntagindishwa mugabo tugiye mu moko kuko hari hakantu ko gushaka kwibanira mu moko usaga bivyo uri bibazo ikiro ni kiza cyarusha
utisho ni kiza cyane
mugabo arusha ntayo hari ikindi kintu yakoze kitari kiza umutama yabivuze
reka mbere cyo tukija ko aho nyene
reka
ico mu
ndayikemo umutama yakivuze kandi yavuze ukuri n'ukuri uti mu gisoda ariho senkani pursa kuri senkani pursa nzabwo tuna batu
50%
ego 60%
byo sivyo none byo yavuze sivyo reka
kandi avuze ko ari byo
nivyo
inicyo nkimwe arusha jewe yuko muri constitution
uyinegura ko yanganishije abahutu n'abatutsi mu gisirikare
muri constitution yavuye arusha none nshaka kumbwira yuko abahutu n'abatutsi Burundi koko jero vugisha ukuri ari amanga koko ubu ngubu washize ku meza kw'abatutsi ari senkani pursa abahutu senkani pursa oya ko bitari uko nguko rero arusha ko kantu abahutu kugirana
bikubwiye
kujya nabikubwiye ko arusha abahutu bagiyeyo ibyo bita jeset iprona yabafenias jeset ego mpardo yo fenias mbabari urabinubusaza
yaraciye
ubimpurire mu bintu ifrodebu na general itoye nuzo ranturwa naratoye president dadaye bacha bamukubita ku buhomba naramutoye mugabo frodebu naritoye ingi akoze ndumu
frodebu yabafenias
ego sinumu frodebu ariko urumva icyo gihe twagwanira iki kwikura muri bwabuje tumaze natwe kuja habona tugatora mu president atuvugire adukure mu buja warabonye ko nta meza atanu bamuhaye nta nane
utire cyikema
icyo nekema rero ngiye kinyakuba nuko arusha bo tubaje bavuga ati imyinja na bitanu basha duhutwo abatutsi bati aho ubugabo bwamye nuze metonde reserve
tushize ko akangonongono
akangonongono kuti mutwaka ibyacu
ati nitunyuzwe
rero aho ngaho nchambo na yuko arusha nahara amasezerano basinye ariko uruhande gwiza ariko n'uruhande rutari gwiza twosubiramo tugakosora
twatoza utugo ruhande gukunganisha igisi abahutu n'abatutsi mu gisirikare ni rubi
tubanza kumvikana mbe abatutsi ni bangahe mbe abatwa ni bangahe bo byatango ni copte umuntu amazi gukopta araguha chance gakwima araguha chance gakwima abona abatwa kandi bo nkehwa none abahutu bo ni bangahe muri ico gihe ko hari havuye iziri ya koro za Arusha zikazi Burundi zishitsi Burundi zabwirwa gushirwa imbere ya Barundi Abarundi bose bakaziga ko bati icyo dushira muri constitution ikihe iremeza kutugabura mu moko mugabo ntitwereka wo moko uburinganire bwayo umva ko nagahazemo Arusha iremera ati nyamara bahibi nabibi mugabo ntitubwira ati nyamara ngo tubone ahantu hazati nyamara abahutu banganuko abatutsi banganuko abatwa banganuko nge ntanga inyishu zibire inyishu ya mbere nuko tumenya ubwoko bumwe bungana iki ubundi bungana iki ubundi bungana iki ko rero byanse yuko tubiringaniza mu buringanire bwa moko mugabo mu gutora mu isandugu Jerome Torijwe Venias ijwe Habimana ijwe sibyo reka rero tubigabure 10 million dabita babarundi ubutunzi bw'abarundi nibwaza gaburira imiliyoni 10 icyo gihe nta muhutu nta mutusi nta mutwa nta kota etnike
subire kwa honorable Fenias Habimana amaze kuvuga ikintu anegura Arusha wewe nta kintu nakimwe unegura Arusha muri imyaka 16 yeze
jewe uko Arusha nababwiye yazanye ibintu byiza byiza urabyo nibwirizwa nshingiye tugira ku uyu munsi ni Arusha rivyaye urumva rero byinshi nibizi ko negura gusa jewe nuko harabuze ugwego gwo kurikiranwa neza ishigwa mu ngiro rivyare byasezeranywe ni kuvuga Arusha ni nk'umwana yavutse hamhageze kuba murera ngakure uwo muntu kumurera arabura kuko nico gituma ari ibintu bimwe bimwe bamwe birabishira uhanda abandi bikirabishira uhanda kuko bitaje bishigwa mu ngiro wibuke ko makaski wa mushikenyezi w'umunyamerika w'umunyamerika azika kuri kerenge bijya mu ngiro nibi hadi nini nabyo yoba yanazize rero ikintu kuko baratagisize kugira ngo kijeho gikurikirane neza ku munsi ku munsi
kugira ngo ishyirwa mu ngiro
y'amasezerano bika kurira ku munsi ku munsi iki ni kintu gihambaye mbona cyabuze kiriko gituma dusubira inyuma ariko nibaza ko nubwo bimeze gucyo abantu barashobora kwicara bakaraba utunenge twa turimo mugabo ntiyicara umugumi kuko urabona ibyubu byeze ngo bajya ntibarimo ngo bajya ntibibaraba ukamengo mu Burundi hariho nyagupfana nyagukira aya masezerano ya politiki abanye politike rero bategereza kuba bahari bose kugira ngo mukuyasuzuma neze barabe bose bahari nibazovuye ngo bajya ngo bari muri opposition ntibakenewe ubu nibyo byeze ngo bajya ngo bajya ngo nubwo batoza ngo tuzobandanye
ntorere kazoza
icyo cyari gice cya mbere aho twari ko turabira hamwe n'abatumire icyo bashima mu masezerano y'amahoro y'Arusha n'icyo banegura mu gice kizokurikira tuzobabira hamwe ku bwabo ibikwiye guhinyanyurwa kugira ngo amasezerano y'Arusha amaze imyaka 16 abere urukiza abarundi bose atamwana n'ikinono reka nkengurukire abatumire twari kumwe Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL iragijyaga uturemi nshimire kandi na honorable Fenias Nigaba umuvugizi umugambwe sawanya Frodebu none nkengurukira mwebwe mwaduteze yompi nti muroranirwe mubanye no muvyanyu naho butaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Turashimiye bagenzi bacu bo muri studio ijambo kuri ico kiganiro aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka tubibutse ko kuri Facebook amakuru abandanya kushikirizwa turi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com kuri Facebook no kuri Twitter niho turi adresi yacu ni radio yacu VOA email yacu ni radio yacu @gmail.com aho mushaka kudushikiriza ibibazo n'ivyumviro ku makuru mwifuza ko tubashikiriza turabashimye rero mubandanye mwumve za DJ wa America amakuru yandi ni Samoya n'igice ikigare mu Rwanda n'ibujumbura mu Burundi mukanye kari imbere murakoze